muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya ibiganiro byayo by'uyu munsi, ibiganiro bibandanya kuvuga ku makuru yo mu karere. Kuri mikro muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Jewe Oriane Tangishaka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu.
Kandi noneho no mu mategeko baravuga yuko iyo umuntu arwaye cyane babanza kumuvura. Twabishimye cyane yuko yadutegereye kandi yabigize n'umutima mwiza kuko yabigize n'ingoga.
Uyo ni Maitre Fabien Segatwa aburanira Pierre Claver Mbonimpa, ayoboye ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu n'uburenganzira bw'abanyororo mu Burundi, APRODH. Yahaswe kwicwa arashwe muri iyi ndwi ku burenganzira yahawe na se na n'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika ya Burundi bwo kuja kwivuza mu mahanga. Inkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigaruka ko mu kanya.
Tangura amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Hano muri Amerika, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yashigikiye bikomeye amasezerano mpuzamakungu abuza ibitari bike mu mugambi wa nuclear Iran ifise. Umushingantahe Obama avuga ko ayo masezerano abuza Iran mu buryo buhanitse guhingura ibigwanisho rohonyanganda. Mu kanya gaheze, perezida Obama yashikirije ijambo kuri kaminuza yitwa American University hano i Washington, avuga ati ayo masezerano arashimishije cyane. Yasavye kandi yivuye inyuma abashinga amateka ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko nihagera gutora mu kwezi kuza bazoyatora. Ayo masezerano asaba Leta ya Iran kudahingura ibigwanisho rohonyanganda. Ku ruhande rwayo, Iran ivyubahirije igakurigwaho ibihano yahawe n'amakungu vyari vyarasinzikaje ubutunzi bwayo. Yamara abadashigikiye ayo masezerano bavuga ko amategeko ari muri ayo masezerano ajanye n'uburyo Iran isabwa kuyubahiriza adatomoye neza.
Inteko zishyigikiye perezida yakuwe ku butegetsi mu gihugu cya Yemen Abdurabu Mansur Hadi zifashijwe n'ibitero by'indege z'ingwano biyobowe n'igihugu cya Arabia Saudite zasubiye gufata igice kinini cyo mu bumanuko bwa Yemen cyane mu minwe y'abagwanyi b'abahuti harimwo umugwa mukuru w'intara mu bumanuko bw'igihugu. Inteko zishyigikiye leta ya perezida Abdurabu Mansur Hadi zakurikiranye abagwanyi b'abahuti uno munsi wa gatatu inyuma y'uko bafashe hafi y'ibisagara cumi mu bumanuko bw'igihugu. Ikibanza c'igisirikare kigwanira mu kirere Al-Anad n'umugwa mukuru w'intara yo mu bumanuko bw'igihugu Lahej mu misi mike irangiye. Abahuti bashigikiwe n'igihugu ca Iran baracafise igice kinini cyo mu buraruko bw'igihugu n'umugwa mukuru wa Yemen Sana. Kuba inteko zishigikiye perezida yakuwe ku butegetsi muri Yemen Abdurabu Mansur Hadi zasubiye kwigarurira mu ntango zindwi ikibanza cya gisirikare cya Al-Anad, izo nteko zishigikiye leta ingufu zikomeye mu gikorwa cyazo cyo gukingira igisagara kirimo ikivuko cyo mu bumanuko bw'igihugu cya Aden. Icyo kibanza cyakoreshejwe n'inteko za Amerika mu kugira ibitero by'indege zitagira abadereva ku mugwi Al-Qaida ukorera mu kigobe cy'Abarabu imbere y'uko abahuti bafata icyo kibanza mu ntango z'uyu mwaka.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanyiza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Turkiya haciye ukwezi Turkiya ihaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburenganzira bwo gukoresha ikambi yayo y'abasirikare bagwanira mu kirere iri hafi y'ahitwa Incirlik hafi y'umupaka wa Turkiya na Siriya mu bikorwa byo kugwanya intagondwa za Islamic State. Kuri uno munsi wa gatatu rero niho indege zitagira abadereva n'izindi zisanzwe za gisirikare cy'Abanyamerika zashitse kuri iyo kambi ya gisirikare kigwanira mu kirere mu bumanuko bwa Turkiya. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji wa Turkiya ajejwe imigenderanire n'amahanga Mevlut Cavusoglu Murantunga. Umushingantahe Cavusoglu yavuze ko Turkiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye gutangura intambara ikomeye cyane yo kugwanya umugwi wa Islamic State. Ivyo bigiye gufasha imigwi mito mito yarisanzwe iriko iragwanya Islamic State muri ako karere. Umushikiranganji wa Turkiya Cavusoglu yabitangajeho yarari mu rugendo mu gihugu cya Malaysia aho yabonanye na John Kerry umushikiranganji wa Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga nawe nyene yari yitavye amanama yahuje ibihugu vy'ako karere. John Kerry yongeye yarabonana na mugenzi wiwe w'igihugu cy'u Burusiya Sergei Lavrov nawe yavuze ko umugwi wa Islamic State ari umwansi basangiye ariko ko atamugambi butomoye wo kugwanya uwo mugwi waruhari kubera imigwi myinshi itandukanye yarisanzwe iriko iragerageza kugwanya. Amakuru turonse mukanya avuga ko Pentagon ibiro vy'iperereza vya Amerika bimenyesheje mukanya ko igisirikare ca Amerika gitanguye ibitero hakurya muri Syria ku mugwi wa Islamic State bakoresheje indege zitagira abadereva arizo drone.
Mubandanya gukwirikirana amakuru twabateguriye kuri radio Ijwi ya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Sentare mu gihugu cha Zimbabwe yemeye uno munsi kwa gatatu kwigizayo intango y'urubanza ku muhizi Theo Bronkhorst yafashije umunyamerika Walter Palmer kwica intare yarizwe ku izina rya Cecil mu kwezi guheze. Urubanza rwari rutegekanije gutangura uno munsi kwa gatatu. Yamara umushingwamanza aserukira Theo Bronkhorst yasabye sentare uwundi mwanya kugira yitegure, akaba yahawe gushika ku itariki 28 z'ukwezi kw'icyenda. Bronkhorst niwe yereka inzira Walter Palmer. Bronkhorst niwe yereka rero inzira Walter Palmer, umuganga w'amenyo aturuka mu ntara ya Minnesota ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarashije intare Cecil mu vyo abategetsi bavuga ko kwari guhiga mu buryo butarekuriwe n'amategeko hanze ya park ya Huange mu gihugu cha Zimbabwe. Abo bantu babiri barahakanye ko ata kintu kibi bakoze. Igihugu cha Zimbabwe kiriko kirondera kurungikirwa Palme atarasubira kuboneka ahabona kuva iyicwa rya Cecil rimenyekanye. Intare izwi ku izina rya Cecil yarakundaga cyane n'ingenzi zaza ari nyinshi muri parke ya Huange, ikaba yakurikiranwa n'ishure kaminuza rya Oxford. Iyicwa rya Cecil ryari yamirijwe bikomeye n'amakungu. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'Ubuyapani Shinzo Abe yerekanye impungenge zikomeye ku vyagirizo vy'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasumye urusaku ku bategetsi bakomeye ba Leta y'igihugu cy'Ubuyapani n'abagwizatunga bakomakomeye. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe yasavye kandi itohoza kuri ivyo vyagirizo mu kiganiro yagiranye ku telefone n'icegera ca Prezida wa Amerika Joe Biden, nk'uko bitangazwa n'umuvugizi wa Leta y'Ubuyapani Yoshihide Suga. Suga avuga ko Biden yasavye imbabazi kuri ivyo vyagirizo mu kwemera ko byavyuye impari zikomeye mu gihugu cy'Ubuyapani. Suga ntiyavuze nimba Joe Biden yemeje icese ko gusuma urusaku kwa Amerika. Ikinyamakuru gikorera kuri internet WikiLeaks mu ndwi iheze carasohoye inzandiko kivuga ko zerekana ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasumye urusaku ku masosiyete y'Ubuyapani. Ubushikiranganji bwa Leta n'ikinyamakuru ubushikiranganji bwa Leta hamwe n'abantu ku giti cyabo. Icyo kinyamakuru WikiLeaks kivuga ko ubwo rusaku rwagizwe ku bibazo nk'imigenderanire hagati ya Amerika n'Ubuyapani, ibiganiro byerekeye ubudandaji n'ihindagurika ry'ibihe. Icyo kinyamakuru kimenyesha ko icyo gikorwa cyo gusuma urusaku cyatanguye mu mwaka w'2026 mu kiringo cya mbere cy'umushikiranganji wa mbere w'Ubuyapani Shinzo Abe. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dutangurire ku makuru yo mu karere, makuru dutangurire ku Burundi aho umushikiriza manza wa Republika muri meri ya Bujumbura Arcade Nimubona yahaye uruhusha Pierre Claver Mbonimpa rwo kuja kwivuza hanze y'imbibe z'u Burundi. Uburanira Mbonimpa Maitre Fabien Segatwa arashimye ingingo y'ubutungane akanahumuriza abafise amakenga ko ariko kariyo Mbonimpa aronse kuguhunga ubutungane. Fidelite ishatse nivyo adushikiriza.
Urupapuro rw'uburenganzira Pierre Claver Mbonimpa kugira ngo arenge imbibe z'igihugu aje kwivuza makungu rwasohotse inyuma ya saa sita kuri uno wa gatatu. Maitre Fabien Segatwa umushingwamanza wiwe aragaragaza akanyamuneza.
Amagara y'umuntu asomba vyose kandi noneho n'ubutungane bukora y'umuntu akomeye ashobora kwisigura kandi noneho no mu mategeko baravuga yuko y'umuntu agwaye cyane babaza kumuvura. Twabishimye cyane yuko yadutegereye kandi yabigize n'umutima mwiza kuko yabigize n'ingoga niwe yanahaye no mu planto ikete cyo kugira ngo babumushire kugira ngo bibyihute nawe nyene yashaka yuko agenda akivuza hanyuma tsogaruka utungane bubandanye.
Maître Fabien Segatwa arahumuriza kandi aho yibaza yuko Pierre Claver Mbonimpa atoshaguma mu mahanga.
Wenyene yaramaze kubivuga kuva kera cyane yuko adatinya ubutungane kandi ntatinya ubutungane kandi ubone ico yoba atinya mu rwo butungane n'ukuri nibareme sumuntu avuga ngo ndahunze kuko urabona n'abandi baragiye mugabo yarasigaye kandi azi neza yuko kumwanya bashobora no kumwica noneho urabona ibyatinya byahatswe gushika dushimira imana ko bitashitse.
Mu gihe Pierre Claver Mbonimpa yahora afasha abatari bake na cane cane mu guhagarikira gato y'akazi na muntu nakabafunzwe, umukobwa we Jean Mbonimpa avuga ko se yamubwiye yuko atazoheba urugamba yiyemeje.
Bashi nibareme nibigumye uko mbona ameze kose ndabona ko imana ikimuziganye kandi uko ndamubona ndabona yuko ategereza kubandanya akora igikorwa ciwe. Kwanabivuganye wenye narambwira ati naho ngiye kwivuza bucankira kandi bucagaruka kubandanya igikorwa canje cuguharanira gateka katsira mu.
Tubibutse ko Pierre Claver Mbonimpa yarashwe n'abantu bataramenyekana ku munsi wa mbere. Uyu munyagihugu duhu yavuye kumuraba tubona afite icizere.
N'ukuri ivyo mbonye je mvuye kumuraba ndose akagihugu kugira ndashobora kumubona mbonye ari umuntu atihebura ameze neza ataruko gusa ubona yuko akibabaye aho bashoboye kumurasa mugabo uko ameze mu buzima bwiwe urabona ko ari umuntu aramutse abantu kandi ashobora kubabona byampaye nk'icizero yuko ashobora gukira umwanya n'umwanya.
Ubutungane bumuharusha kurenga imbibe z'u Burundi mu gihe yari yaheze ikiringo cya wa mwaka arekuye iby'agateganyo akaba yari yanabujijwe no kurenga imbibe z'igihugu. Mu by'ubutungane umwagiriza harimo kudurumbanya umutekano wo hagati no hanze y'igihugu. Ibujumbura Fidelite ishatse ku buryo rya Amerika.
Urakoze cyane Fidelite ishatse. Tukiri mu Burundi, ubushikiranganje bw'umutekano buremeza ko hariho abantu bambara imyambaro y'abajejwe umutekano bafise n'ibigwanisho kandi atari abapolisi cyangwa abasirikare. Umviriza Pierre Nkurikiye icegera cy'umuvugizi w'igipolisi kuri mikro ya Tabita Mukamusoni.
Ubushikiranganji bumaze iminsi bubona ibitero bigirirwa abakuru bamwe bamwe n'abari mu migwi ya politike imwimwe. Uburorero bukaba ari nk'igandagurwa rya Lieutenant General Nshimirimana Adolphe yishwe mu gitero c'igisasu rocket mu gitondo c'uwimana uheze igenekerezo rya kabiri myandagaro 2015 mu Kamenge. Niha kwa kugandagurwa rya Mbonimpa Pierre Claver kukanka mwijoro rya gatatu myandagaro mwaka wa 2015 igandagurwa ry'abantu babiri mu Ruvyagira mu ntara ya Bujumbura. Umuntu yishwe mu Maramvya, uwishwe ejo mu Kiyenzi, uwishwe n'abanyi biwe itariki zibiri myandagaro 2015 ku Musaga hamwe n'ibiziga byagiye biratogwa. Ubushikiranganje burababajwe kandi burateye ivyatsi twivuye inyuma ubwo bwicanyi. Burahojeje imiryango yabuze kandi buramenyesheje ko ubwo bwicanyi bwose buriko burakogwa ko amatohoza n'igipolisi azoshikana kwihagarikwa y'ababukoze no kubashengeza mu butungane. Ubushikiranganje bukaba busavye abajejwe umutekano kurushirizaho kugenzura uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu na cane cane abantu bose bambaye umwambaro w'abajejwe umutekano kugira barabe ko aribo koko kandi ko bari kugikorwa batumwe n'abarongoye kuko vyibonekeje ko ako kagwi k'inkorabara kica abantu bamwe bamwe akenshi kaza kiyambitse umwambaro w'abajejwe umutekano.
Mu Burundi kandi harangukishijwe muri sentare nkuru ikubukira mere ya Bujumbura abanyororo 35 bagirizwa kuba baragiye mu migwi y'abantu bitwaje ibigwanisho no gukoresha impapuro z'amagendo. Urubanza rwabo bantu ariko rwabayemo impari nyinshi hagati y'umushikirizamanza n'abashingwamanza. Umucamanza ariko yahavuye afata uruhande rw'umushikirizamanza. Urubanza ruca ruraburanishwa ingingo ya sentare izomenyekana inyuma y'amasaha 48 nk'uko bisanzwe bikogwa mu manza ziburanishwa aho bita muri chambre de conseil. Abashingwamanza bo bavuga ko ivyo bintu bitari bwabeho ku isi bagasaba sentare ahubwo gusubira guhamagara bushasha ugo rubanza. Inkuru ya Tabita Mukamusoni.
Abantu 35 umwe wese yarafise umwunganizi wiwe bageze imbere y'umucamanza ibintu ngo vyaciye bihinduka umushikiriza manza yaciye asaba ko abo bose boburanira rimwe kuko icaha bagirizwa ari kimwe abashingwa manza bati ivyo nawo biraboneka Maître Dieudonné Nitunga umwe mu bashingwa manza baraho yatumenyesheje ko amategeko yarenzwe kuko abo bantu batafatiwe hamwe kandi ntibanafashwe kumwe
bahazindutse no munsi muri sentare inkuru y'igihugu ya Bujumbura mei havumvirizwa abantu cyo bitamwe do conselho, bashika 35 bagirizwa kuja mu mikwi y'abagwanyi passeport ya tipande zarune hama nyandi kindi cyaha cyagizwa gufasha gufata ubukanga muntu butaribwo gukoresha ukanga muntu butaribwo hama nkuko byahora bigenda imisi yose umunsi twebwiriye nabashika manza babo karengutse hama icyadutangaje rero dusanga abo bose bashika 35 bari kuri dosiye imwe icyo rero mateko agenga kuburanisha imanza z'ivyaha ntabirekura kubira umwe wese yagize ucakwa twe kicyo yakoze muri aba bantu benshi bafata abantu batandukanye
urubanza rwavuye ruburanishwa ukuri kwamye abashingwa manza bavuga ko ingingo izosomwa izo biciye kubiri n'amategeko
urubanza twibyo twabonye no kwa zosoma ingingo nyine itazoba ikurikije amategeko ntabanza rwabaye kubira ingingo rya 14 y'igitabo gihe kuburanisha imanza z'ivyaha uvuga neza yuko ufunzwe ategerezwa kumvirizwa kandi akafashwa umushingwa manza wiwe ivyo rero ntivyabaye tutitare tufuko tabanza kwabaye twashobora gutangara tusanze byo twibaje ari byo atarubanza kwabaye tuzatubwira ati mbo byabide mwavuga yanzitse mwatanga twasanze ari masamba byo twumve twibaze
Maître Dieudonné Nitunga asigura uko ibintu byategerezwa kugenda mu gihe amategeko yari kuba yakurikijwe
ubisanzwe ko bigenda mu gukirimo amategeko umuntu yagenze ucaha umushikiriza manza aratohoza hagize kuriyo ntango twatwitse ko no munsi aha mu jana cyangwa mu chambre de conseil aramwumviriza umwe wese ko atwikiwe akisigura gusa ntibaraba njirango ito ni ito mbuka wala raba ko tamakose ya baari mkumufunga vya katiga yujure nushua kumimenya mugihe utamunvili jeneza mchimushi wa manza yuwa kamufash yujure ni vya baari kwa watu wanana handi ku mahaba ho ibi nungene bitakuki jamate ko viva ngono mwusi ho vya rinzi
mwuse vya baagiri zuko mwuse yuko hali chaha chukukoresha humburi vya ngonga bitachemu matege kuwa baagiri za kulika wano wa baagiri za yucho chaha
chotu kuiva za tuipi kwa mbo awutuwa wala fashi jayi chubita mwune teru aho bafungwa basho abafunzwe batubwiye yuko baje barabafotora abafotoye rero baca bakorera ubukaranga muntu bakora ubukaranga muntu cyebwe kubera tutari baburane nitse ngo tujye mu itoniza tubabaze byari icyo cyabashaka kaza bumva umuntu atazi kanga muntu ngo ndofese kanga muntu cyimwe kwinyerekeye nageze kubaza umwana nani ko ndafasha azatangara abonye umushikiriza manza ari kamwirika ari karamubaca bitayinterwa twa we kanga muntu sikwa kuko ndabona kufuta ari rwanje ati kabonyereka umustantere yayitanze itariki yatangiwe ko nimero z'iyo karanga muntu byose usanga bigize byaramurahe kwimwereka cyafite na 17 ntanyaka
Ugo rubanza rwaburanishijwe ukuri kwamye ruca rushigwa mu mwiherero inyuma y'amasaha 48 niho hazomenyekana ko babandanya bafunzwe canke bejejwe I Bujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Tabita Mukamusoni tubibutse ko mushobora kudukurikira kuri Facebook adresi yacu ni radio yacu imeri yacu nayo ni radio yacu @gmail.com Site yacu internet nayo ni wezitatu@radioyacu.voa.com
Mushobora no kudukurikira ku mirongo ya FM mu Burundi ni kuri FM 95 n'ibice 2 na 94 n'ibice 9 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice 3 na FM 88 n'ibice 3 inshuti kuri radio inshuti ya bose
Akira somo wampaye rabash. Benye ne ko mbona kuyaka kurenze. Ubwo nuvuye kuyamamariza wa mugambwe wawe wabahumo. Kira mwana wa mama. Aho.
Niyo mvuye kanda banywanyi umugambwe waje.
Bari
batwitabye kugisha.
Aho.
Ntutogenda tukabatsinze mu matora y'imiri.
Turahumba. Be wibaza twa mu mugambwe wa batagondwa izosi turi bake. Naho mwoturusha nta majwi menshi muzoturusha. Eh, we baromani. Zana yani machupa abiri hano.
Ahubwo mugwebe yo.
Kwe.
Yego arabo ntumire ko nakanya.
Ho. Kanda bo mugambi wanyu murakonde inyama. Iyo muvuye ntazo babasorore.
Eh. Bivye mbona nivyo cyane. Weka gayi.
Sa.
Uyu mugambi ko basangira inzoga urazi ko mudasangira umugambi. Murazi ko hoyo kurabwa jisho. Uko dusanga gushiye mu shano kugira ngo nyirane n'amato.
Usikiga wa mugo. Uyu mushinga naye nyakugira igicaniro. Urazi ko ibigambi itaraza yo muzinya
mu. Ni wumva? Eh.
Nimba tudahuriye ku mugambi gusa. ibindi duhuriye ko nibyo tuma tubana nk'abavandimwe
uruwa kera
ega matora zohera abantu musigaraga
uru mugabo
ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Turacabandanya makuru avugwa mu biyaga binini. Umukozi w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC Richard Kampayana yagirizwa kuba yariyandikiye impapuro zigenewe kunyuruza itunga rya leta yashikirijwe imbere y'ubucamanza ubwa mbere muri sentare nkuru ya Nyarugenge I Kigali. RBC iri mu bigo vya leta byahomvye bikomeye. Eric Bagiri ubusa nivyo adushikiriza.
Mu myambaro isanzwe basangiye ipingu rimwe, Richard Kampayana ukorera ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC na Sadikitsiye ukorera kampani SGS ikodesha imodoka zitwara abakozi ba RBC. Uko niko baregwa bombi bagejejwe mu cyumba kiburanisha bameze. Ubushinjacyaha bukurikiranyeho bwana Richard Kampayana ukorera ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu ishami ry'imari, icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano hagamijwe kunyereza. Ibi byose ni ibipapirano banshinja kugira ngo bahishire amamiliyari n'amamiliyari ikigo cy'igihugu ubuzima RBC gishinjwa kunyereza. Ayo namwe mu magambo akomeye yakunze kwiganza mu myiregure ya Richard Kampayana. Uyu mukozi wa RBC yabwiye umucamanza ko ibyakurikiranyweho ari ibintu abantu atabwiye urukiko burumwe mu mazina bafashe bakabimugerekaho bagambiriye kumwirukanisha ku kazi no guhishira amakosa y'ikigo cy'ubuzima korera RBC. Ahakana imikono yose ashinjwa kunyandikwa akurikiranyweho ko yayikoresheje agamije kunyereza. Mu ijwi ryuje ikiniga, Kampayana yabwiye urukiko ko ku kwezi mu rugo rwe hinjiramo amafaranga arenga miliyoni y'umushahara we n'umugore ko atari gucura inyandiko mpimbano agambiriye kunyereza ibihumbi ijana na mirongo itanu. Ibyiza impapuro ngo yakunze kubibazwaho n'ubugenzacyaha mu bihumbi bibiri na cumi na kane, ariko ntibigire icyo bifataho bitangiye kugaragara ko ikigo akorera kiri mu makosa akomeye. Muri uyu mwaka ngo nibwo wongeye kubura dosiye. Kuba afite umwirondoro uzwi no kuba arwaye hepatite, Kampayana yabishingiyeho atakambira umucamanza kumurekura agakurikiranwa ari hanze. Thierry Sadiki wa SGS kampani kodesha imodoka zitwara abakozi ba RBC ukurikiranyweho icyaha cy'ubufatanyacyaha mu gukora no gukoresha inyandiko hagamijwe kunyereza yireguye avuga ko ibyo yakoze nta makosa bibonamo, kuko icyo ashinzwe ari ukureba impapuro azakoresha yishyuza niba ari umwimerere, akaba ngo ari nabyo yakoze kuri Kampayana. Hanze y'icyumba cy'iburanisha, bamwe mu bakurikiranaga urubanza bagaragaje ugushidikanya gukomeye ku bihumbi ijana na mirongo itanu by'amafaranga y'u Rwanda bishinjwa Kampayana na Sadiki ko bari bagambiriye kubinyereza. Uku gushidikanya kujyana no kwibaza byinshi kurashingira ku murundo w'amakosa yakunze kugaragara mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC yateje n'igihombo cy'akayabo k'amafaranga nk'uko byagaragaye muri raporo iheruka y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta. Ubwo abahagarariye ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC baheruka imbere ya komisiyo y'inteko ishinga amategeko ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari ya leta mu kwezi gushize kwa karindwi, bamwe mu badepite bagaragaje ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC nk'igisigariye ku mazina gusa, abandi bavuga ko iki kigo gisa n'ikitayobowe. Ibisobanuro byabo muri RBC byari byabanjirijwe n'ibya Minisiteri y'ubuzima nabyo bitigeze binyura abagize inteko ishinga amategeko. Umwanzuro ku kurekura cyangwa gufunga by'agateganyo bwa na Richard Kampayana w'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC na Thierry Sadiki wa SGS kampani kodesha imodoka zitwara abakozi ba RBC uzamenyekana ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane. Eric Bagirubusa, Ijwi ry'Amerika, I Kigali.
Urakoze cyane Eric Bagirubusa adushikije inkuru ari Kigali. Muri aka kanya reka tube turabumvisha karirimbo Shaken karirimbwe na P Square.
P Square. Shaking, no, no, no.
uyo yari Sheke Nini P Square niwe yaririmbye ako karirimbo.
Amakuru twahita bafitiye kuri isaha agiye kurangira yamara imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije. Inteko zishyigikiye president yakuwe ku butegetsi muri Yemen Abud Rabu Mansur Hadi zifashijwe n'ibitero by'indege z'ingwano biyobowe n'igihugu cya Arabia Saudite zasubiye gufata igice kinini cyo mu bumanuko bwa Yemen cyari mu minwe y'abagwanyi b'abahuti harimo umugwa mukuru w'intara yo mu bumanuko bw'igihugu.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yashigikiye bikomeye amasezerano mpuzamakungu habuza ibitari bike mu migambi wa nuclear Iran ifise. Umushingana wa Obama havuga ko ayo masezerano abuza Iran mu buryo buhanitse guhingura ubigwanisha uruhonyanganda. Mu kanya gaheze Perezida Obama yashikirije ijambo kuri University American University hano i Washington avuga ko ayo masezerano ari meza kandi ashimishije. Chuti mwese mukunda radijwe rya Amerika ahani naho turangirije ibiganiro byacu byo kuri no mugoroba turabashimiye abaduteza amatwi
kuri micro mwari kumwe na Jeff Denyo ngabo
na Oriane Tangishaka tubibutse ko radio ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Burundi kuri FM 95 n'ibice 2 no kuri 94 n'ibice 9 mu Rwanda naho turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose 88 n'ibice 3 kuri Facebook mushaka kutwandikira adresi yacu ni radio yacu email yacu nayo ni radio yacu @gmail.com no kuri site yacu nayo ni wezitatu www akaburungu radio yacu voa akaburungu com.
Kumakuru twashimikiye kumakuru ya karere aho twavuze kumakuru yerekeye Burundi kubijanye ni ngingo yafashwe yukurekurira Pierre Claver Mbonimpa kuja kwivuza mu mahanga nyuma yuko hasigaye kwicwa arashwe rero amakuru twari twabateguriye akaba agarukiye ngaha tukaba tubishufurije mwese kugira umugoroba mwiza.
Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye Haile Halu mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye namwe mwaduteza amatwi kuri no mugoroba naho butaha murakoze cyane.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.